ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2014 mu shorano kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isatu wa Kaburungu radio yacu bewa kaburungu.com miriwe neza nshuti mwese namwe abandi mwe radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mundwi iheze inama yarahuje urwaruka ruvuye mu bihugu 30 byo muri Afrika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Muri iyo nama irangiye mundwi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ariwe atwara igisata cya politiki amahoro n'umutekano cy'ubumwe bwa Afrika mu kiringo cyo kwezi kwa kane yarateye akamu urwaruka karusaba kwima amatwi abanyapolitiki yongera rusaba kwijijukira ikorwa by'iterambere. Ubumwe bwa Afrika nabwo bwifuza ko urwaruka ruba urwa mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Byongeye abategetsi b'Abarundi bamahati akamu urwaruka karusaba kwiyungunganya rugatangura kwikorera kugira ngo ntiruze ruzere kuzi bwa Leta. Yamara intambamyi zishobora kubangamira imigambi nk'iyo muri iki gihe sinke cyane na burya ku isi hose ubutunzi butifashe neza kubera imvu zitandukanye. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye abahinga babiri banonosoye ijanye imigambi yo kwikorera hamwe no kwiteza imbere kugira bashobore gusangira ubuhinga banonosoye mu bijanye no kwikorera, kugwiza itunga hamwe no gutanga akazi. Turi kumwe na Professeur Lionel Mesha igisha muri Kaminuza Alliant International University yo mu gisagara cya San Diego mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Professeur Lionel Mesha.
Mwiriwe neza Frederic.
Hari icyo mwongera ko ku kuntu nabasiguye ibyo mukora?
Ego ndigisha nkongera na mbikorera n'utwanje ndetse na business alaho ya global consulting.
Ni vyiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Apollinaire Nishimire ari mu vyigwa vyo kuminuza mu vyerekeye entrepreneuriat muri kaminuza mu gisagara ca Lyon mu gisagara ca Ubufaransa muri department School of Management. Mwiriwe neza mushikanari Apollinaire Nishimire.
Mwiriwe cyane mwemeye makuru Frederic Nkundikije. Nkaba ndabashimiye ku butumire mwampaye kugira ngo dusubire gusangira ikiganiro hamwe namwe n'abarundi bose.
Hari icyo mwongera ko ku kuntu na dondoye?
Ego no kongera ko bikeya imbere yuko nza kunonosora ibi byigwa byo kwitunganiriza imigambi hamwe no gutunganya amashyirahamwe yigenga narakoze mu Burundi imyaka itari mike nkora muri politiki nk'umuhanuzi mu nama nshingamateka. Eka mbere ndiko ndanakora n'ubushakashatsi uvyerekeye gutunganya imigambi na cyane cyane kote ya suivi evaluation gukurikirana ukuntu amaproje aba ariko ararangurwa amaproje aba atanzwe ariko arakora. Abandi abikorana n'ishyirahamwe yitwa Eurodad mu Bubiligi ikora cyane cyane ku maproje ya development na cyane cyane kuraba uko ibihugu byo muri Afurika ibihugu byo ku isi cyane cyane n'ibyo muri Buraya bifata amadeni n'ukuntu amadeni y'ibihugu yagabanuka.
ni nziza
cyane nyuma nkabanzanze kandi fise n'imigambi mito mito nikorera mu Burundi nk'umu consultant ubikorewe twiwe cyane mu byerekeye guhindura indimi traducteur hamwe n'iyindi migambi nyene ahandi zamwe fise mitari mu mashyirahamwe amwe amwe y'abagitangura amwe bita ama startup
nziza cyane rwose reka rero dusangure kuri wowe nyene ubushomeri muri iki gihe cyane cyane mu rwaruka ruba utarangije amashuri canke urwayarangije ruri ku rugero rwo hejuru aho mu Faransa eka mu Burundi n'ahandi hose ku isi ubushomeri mu rwaruka ntabwo ari agasisishwa muri abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe urwaruka barutira kamo karusaba kuruta zira ku buryo n'akazi bya leta kugira ngo rwijijuke ikorwa by'iterambere rubabanure n'abanyapolitike bashobora kuruha inyosha mbi yamara nk'uko mubizi intama myinshi nke kuronka imitahe si cyoroshe kuronka ingwati ya banki kugira urwaruka ruronke amadeni si cyoroshe hoba hari uburyo bworoshe ku rwaruka ushasha bwo kwiteza imbere kugwiza itunga mushyira nta ya polinere ugakwijamo
murakoze cyane nk'uko mwaje kubivuga ibihe turimo ku isi yose ntibyoroshe ibyo byatanguye mu mwaka w'2008 mwaka w'2009 aho haba icyo bita crise financière ijyanye n'ibyo n'amazu imfashanyo ku bihugu yaragabanutse hanyuma ni ku isi yose mbere ni no ngaha mu Bufaransa nk'uko mwabivuze abantu abategetsi barahimiriza urwaruka mbere abakuzi n'abakuze bose bitangaza imigambi ariko mu gihugu cyacu nibyo hari ikibazo gikomeye cyane cyerekeye gutunganya imigambi kubera yuko turetse intambamye zihari hari intambamye nyinshi mu byerekeye uburyo bw'amafaranga hamwe n'ibyo abatunganya imigambi nyine baba bakeneye kuko bashobora kuronka amafaranga ni kimwe ariko uko uyakoresha n'ukuntu wubaka umugambi wawe nacyo ni kindi ni ibintu bibiri bitangwa bidatse ubwo rero nk'uko nsubiye inyuma gato muri iki gihe tuvuye muri crise ya covid hanyuma hajemwo ibyo intambara ya Ukraine n'Uburusiya ubwo bigiye kunyuka cyane nicyo gituma dukwiye guhindura uko twiyumvira kugira ngo dutunganye imigambi yacu hamwe n'ubutunzi bw'ibihugu byacu nitwame tuzeyinze hanyuma kandi nitwame twizeye ko amareta ari azokwama dufasha arafise hafasha nahageza
yego
birango turaza kubigarukako
turabigaruka koreka na Professor Lionel Remesha agiye cavuze ku kamo kamakate urwaruka urwaruka gukora iki uburyo hari uburyo bworoshe gutuma urwaruka n'izihaba myiza zose tuvuga uburyo eka ukuronka amadeni eka kugira icyiro kirashe hariho uburyo mwo hari impano mu rwaruka kugira ngo mu gihe rufashe imigambi yo kwiteza imbere rube uje ufise ibyankenerwa byose byotuma ibintu byose batanguye bigenda neza
egome murakoze cyane mushinga na Frederic egome ikintu cya mbere nashaka no kubanza gushimira uko gutera akamo urwaruka kwiyumvira kungenera ushobora kwiyugunganya bakagerageza kuza baragwigisha kandi ni byiza ko habaye niyo nama yo kuzana urwaruka ruva no mu yindi mihingo myinshi ya Afurika ibindi bihugu kweri icyo icya mbere na mbere ni uko abantu babanza kuronka imyigisho bakamenya icyo bifuza n'icyo bashobora gutanga kuko iyo hageze kwifuza kudandaza cyangwa kugira uyu mutima wo kudandaza cyangwa no kugira umutima wo kudandaza nuko harindira kuko kudandaza sukuronka amahera gusa ko n'agahombo hashobora kujamo ariko ni kugira umuntu amenye ko afise uyu mutima wo kudandaza akemera yuko ego ngo mandandaze nzogerageza uko ndabishoboye nkore ikintu nzi cyane ikintu nzi uko ngene gikorwa kandi urashobora no kugikorana n'abandi nk'ugwaruka rero nk'izo nyigisho ni inyigisho nziza kandi nohimiriza n'ugwaruka rukabandanya witaba ako kamo hanyuma ikindi naco ni uko iyo hageze nk'icyumviro cyo kudandaza kenshi umuntu hari ibintu ushobora kwikorana wenyine ariko hariho n'ibindi byinshi ushobora gukorana n'abandi bafise uyo mutima canke iyo nzira wabonye kudandaza. Nico bituma rero nkaho abantu boza bari yungunganya bakaja hamwe bakaraba nk'uwo baba bafise ibyiyumviro bimera nka bimwe nawe nashaka ibyo kudandaza bakabiganira, kuko hari igihe nk'ubu nk'ikibazo cy'imitahe, ikibazo cy'imitahe ego kirahari ariko cyane cyane gishobora kugorana iyo umuntu ari umwe, ariko nk'iyo abantu baje ari urunani ari nk'abantu cumi bagiye hamwe bakavuga ko reka tudandaze dutangure ikintu, birashobora kuborohera nko kwegera amabanki cyangwa abashobora kubafasha ariko bamaze kuja hamwe no kwiorganiza.
Kuri iyo mugambi nyine muri ko muravuga Lionel kuja hamwe kuweka kwegera amabanki, icyo ni kimwe mu bibazo urwaruka rushikiriza ruvuga ko amabanki badashobora kubaha uburyo kuko atangwa ati bafise mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30, icyo kibazo mukivuga ku iki?
Kenshi amabanki kugira atanga amahera atanga ari uko umugambi umera nk'uwatanguye. Nicyo gituma nk'ubu mu minsi yahera nabona narakurikiranye mbona kumwene bahimiriza abantu kugerageza gukora cyane cyane muri Afurika reka no mu bihugu byose uko guhimiriza kwavaho kw'abantu bashaka gukora ikintu boba bazi cyane bamaze kubona nk'uku ego abanyeshuri bashobora kuba barize bakiga inyigisho zitandukanye ariko barakwiye guca baraba muri izo nyigisho barose ni giki bashobora kudandaza muri izo nyigisho cyanke ni giki bashobora gukora n'izi nyigisho baronse ama skills baronse bashobora gukoresha bagakoramo nk'inyungu nk'ubu nk'umuntu ashobora ko yarize nk'ibintu byo kudandaza cyanke nawe yarize ibintu by'amategeko ariko bagashobora kuja hamwe bakavuga okay naho tudafise ibintu byo kudandaza ariko hari abantu boba babifise badafise uko ngene babidandaza ku bantu benshi hanyuma bakabafasha kudandaza bakabanza gukuramo amahera y'umutahe kuko baronse n'umutahe na mutoyi aho biroroha kuja muri banki wamaze gutangura ufise n'umutahe mutoyi kuronka ibintu.
Kuri icyo kibazo cy'umutahe ku kibazo cy'uburyo mushyirantare n'inshuti imbere apolinari mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose, uburyo si bwo bwonyine bukwiye kugira ngo urudandaza cyanke ikintu cyose nk'urwaruka umuntu wese umudandaje ashize imbere gishobora kugira akamaro, ikintu bakwiye kumenya naho ubwo buryo bwaboneka tubazi ko kenshi bavuga ko budakunda kuboneka, mu gihe uburyo bubonetse ikindi kintu urwaruka cyanke abakiri bato ika abantu bose bashaka kugira iyo bizinesi bogumiza kumuzirikanya nk'ibi mu kanya gato.
Urakoze cyane nk'uko mugenza njyaje kubivuga kudandaza cyane amafaranga gusa turashaka kuyaguha ukaciyarya
igira telefone uvuge neza uvuge nka kari mushyira nka yapolini igira telefone uvuge cyane
ni amafaranga ubu umwanya mbu
yego duga ku ijambo ariko harimo ibintu kare wavuga neza cyane kurusha ubu uvuga
ahubwo je ndabyumva iwanyu
ubu ni byiza cyane duga ku ijambo.
Ni rero ni amafaranga umuntu ashobora kuyaronka mugabo ntashobora kuyakoresha umuntu ikorero twiwe abakeneye imigambi yiwe abakeneye n'izindi skills nk'uko yabivuze cyangwa competence akenera kugira kuri iyo migambi yiwe muri izo nazo harakenera kwiga umugambi mwiza uhuye na marché donc uhuye naho uwo mugambi agiye gukorera. Ivyo rero birasaba ko umuntu aba afise ubumenyi mu vyerekeye gukora vy'amamarishe ariko si ngombwa ngo abantu bose baba bafise izo skills barashobora kuronka ababafasha. Urashobora kuba udafise iyo competence mugabo ukaronka urundi mukorana afise competence iyo nawe ukazana iyindi mugabo rero nk'ikubyerekeye ibintu by'imitahe by'amabanki nk'uko mugenza njeje kubivuga amabanki yose ku isi yose niko bimeze ntapfa guha amafaranga abantu mbere naha mu Fransa uko twabibona cyangwa twabyize ama startup si naho yoba ari startup nziza cyangwa umugambi mwiza umeze gute si amabanki yose yirukira gutanga amafaranga kuko haba harimwo ama risk menshi. Amabanki aha amafaranga imigambi yamaze gutangwa gukora mu Burundi rero genda shima ibiriko birakorwa na leta kuko hari amabanki yabikorera leta yashyizeho na cyane cyane ry'abanki y'ugwaruka bivugwa yuko icyo gutanga amafaranga mu migwi yaba y'ugwaruka rwagiye hamwe mu mashyirahamwe cyangwa amakoperative hanyuma hakaba hariho n'ubundi mugambi wa leta wagiyeho uha amafaranga rero abagwaruka gukorera utwabo uwo mugambi batanga amafaranga atari make narabonye amapere yatanzwe mu miseze ibyo byose nibyo gushima abatwekura aba yuko bikorwa neza gusa mugabo nzuma inyuma gato ntituzoze turavuga yuko entrepreneuria ari wo muti w'ibibazo ugwaruka rufise sinibaza aho naho icyo kibazo ari wo umuti umwe mu bibazo mugabo s'umuti ku bibazo ugwaruka rufise kuko ugwaruka rwose dufise mu Burundi tubona urabona ko igice kinini cy'ugwaruka kiri mu bushomeri bose ntibashobora kuba aba entrepreneurs ibyo ntibishoboka ni leta rero leta ntize iragerageza kwikura ko icyo kibazo niyo iteza kurondera akazi abantu nayo nirahamagarwa mu entreprise yayo gukora icyo bita intrapreneuria ikaduza imigambi ifite nayo nyine igaha akazi ugwaruka kuko ugwaruka rwose ibyo ntibishoboka aba entreprise si benshi kuko ni impano ikomeye
uburyo impano ndemano uko barabyiga uburyo bumaze kuboneka mushyana ya Colonel nishyira imbere turagaruka ku bindi bibazo bihambaye cyane rwose byerekeye ka urudandazwa nyine cyangwa iyo business baba batanguye ariko muri aka kanya turafite umwanya muri radio ijwi rya Amerika Sengi Yuva Terence niwe neza muri higa Sengi Yuva Terence
yo ndaha bujombora aha mu nyakabiga
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cy'umubiro turiko tuvuga ukuntu urwarukarago kwiteza imbere ugatangura ikorwa byo kwiteza imbere kugwiza itunga duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
kibazo cyo nagomba ngire mbase nagomba mbase ikibazo none ko iyi banki y'ugwaruka byicyo ko imaze igihe isa n'iyatanguye none hariho umusitegisi baba bamaze kugira bakaraba yuko iyo mipahe iyo kapitale yoba iriko irako irashyikirwa n'ugwaruka none rwo mu nzira y'igihugu jewe nka jewe aho mvuka aho mvuka mu Ruyigi nkora nkubitirayo rimwe na rimwe iyo ndasakana nkakubitirayo nkajya gutembera mugani ugwaruka vema urashoma urashobora gusanga hariho umuntu asisteni vo ya kaminuza ugasanga arashomeye imyaka irenga itanu ni ku bwanjye mbona ngo iyo banki iracyafite igikorwa ntacyo irakora mbona ko abashomeri baguma ari babandi nyine yego ikindi nacyo leta nayo nyine ikindi nacyo leta yari ikwiye kuraba ugwaruka ikagorohereza mu bikorwa dukora nk'ubu nko mu mitahe ikaraba ukuntu njya yorohereza ugwaruka
murakoze Sengiyuva Terence ikibazo cya Terence sinzi ko kizakorohera abatumire avuga ati banki yatangujwe y'ugwaruka tije igeze he we wabona ko atakintu ndashika ko hari umuntu afite amakuru ndazi ko Apolinaire mukurikirana cyane rwose ivyerekeye iyo migambi y'ugwaruka muvuga iki ku bintu bishikirijwe na Terence Sengiyuva avuga ko iyo banki ataki ntabona iramarira ugaruka
novuga yuko akirikare arakoze cyane ikibazo yabajije uko ni ikibazo gikomeye cyane novuga ko akirikare kugira tuvuge yuko iyo banki atashyira amarira ugaruka kuko ibanki murazi amabanki yose atanga imitahe ku kingo kininiya iyo cyane cyane ari imigambi imwe n'iyi y'igihe kirekire nayo iba igihe kirekire nyine ni ukuvuga rero yuko amafaranga yatanzwe ntitwoza tubona impact cyane icyo yakoze ubunyene ahubwo nibaza yuko hakeneye ikigwa cyo kuraba yuko ama entreprise cyangwa imigambi yoba yaragiyeho kubera iyo bantu ariko kubivuga ubunyene ari igitangura nibaza yuko noba ndiko ndabesha gusa ndamaze kumva imyidogo bavuga yuko bati erega ya banki ntaho itandukaniye n'izindi nayo ngo boba bashobora kuba bahaka icyo bita amahipoteki cyangwa ingwate ariko ise se normal kuko nta banke itashobora kwaka ingwati mugabo nitere yuko leta yarashizeho uburyo nayo ishobora kuba ingwati yabo y'ubwo gwaruka kuko ibanki yose nayo ibikeneye kunguka kandi igafata amarisiki imigambi myinshi yo gwaruka usanga igoye tuyabo abantu bagitangura kesha amabanki biragora kuyakira iyo atangwati zihari ibyo rero nabyo ntibyoreka kuba ariko icyo nomenya icy'umwomeya cyoco biragoye kugira ngo mu myaka ibiri cyangwa umwaka umwe umuntu acavuga ngo impact ni impact umuntu yaza kuyoyibaza arabye imigambi yabayeho n'imigambi iriko irabaho cyangwa irikirakogwa bivanye biciye kuri iyo banki
yego ni byiza cyane rwose reka tuje no kuri ruhamya Terence ubundi munywanyi radio ijwi ry'Amerika afite ibibazo bijyanye izina ryiwe ni ruhamya ari murambabarira nduga ku ijambo mushyira nta yari
nanjye hari ibyo bintu bya banki iyo bavuga gutyo uko banki ikora uko njye mbyumva ni ibitekerezo banki njye mpita numva ko atari iy'urubyiruko ahubwo banki iri mu mpapuro ntabwo ikora kuko nanjye ndi urubyiruko niba turangije kwiga izo kaminuza cyangwa iyo secondaire ugashobora ko wajya muri banki kwaka amafaranga ngo ukore imirimo y'ibyo wigiye ngendi ndi umujeni sivire ngenda ndaza gukenera amafaranga agura imashini n'ibikoresho nza kujyana mu kazi nyirizina kugira ngo nkompete ngiye muri kompetisiyo n'abandi bantu ariko ya mafaranga yose ntabwo baza kuyampereza kandi nanone igihe nta ngwate ntabwo nta kintu bazamarira na gitoya ese muri icyo gihe uko numva banki nyine iri mu bipapuro nta iri mu mpapuro twebwe ntabwo irimo gukora kuko nta kintu iza kudufasha na gitoya kuko no mu Rwanda hari banki y'urubyiruko irahari nta kintu na gito badufasha kuko nta ngwate dufite nta n'ayo mafaranga dufite twebwe dushobora gutangiraho dusohora izo diplome gusa nta kindi kintu twe dufite rero numva leta zajya zitworohereza tukabona ibikoresho noneho ikindi kindi niba bagiye kubaka nk'umuhanda ndende umwubatsi iyo bagiye kubaka umuhanda nibagerageze baheme urubyiruko 50% rube ari urubyiruko bagiye kubaka sitade ubungubu mu Rwanda ni urugero mu Rwanda bagiye kubaka sitade 50% rube ari urubyiruko rurangirizwa kaminuza
wokwegera kuri radio mushyena he ali
yego
okay mutsuze kandi ari mwa muri hehe muri mu gisagara kihe
ndende kigali ari kugisagara
ndiza cyane rwose reka ibibazo byawe tubihe abashinga nta he turi kumwe ngaha professeur Remesha nashaka mugire icyo muvuze ko bishikirijwe n'umushyira ntahe ruhamya ari avuga ati izo banki ntabwo ari banki zisanzwe ntabwo ari banki z'urwaruka twebwe nta karusho tubona ni kuki habaye nk'amaproje usanga badaha akazi urwaruka kuri 50% inyishu mu muhane yiye
ego cyane ikibazo atanze ni cyiza cyane kandi kirafise isano n'icyo usengiyumva w'i Burundi yabajije ikibazo rero amabanki mu bisanzwe amabanki icakora amabanki ukungene amabanki yinjiza amahera no kudandaza amadeni iyo ibanki itanze ideni iteza kunguka ku ideni yatanze niko rero amabanki yinjiza amahera amabanki hajya abantu bagenda gashira amahera muri mu makonti yabo ari amabanki ashobora kubashaja kubera babikiye amahera ariko kenshi amabanki aho yinjiza amafaranga menshi ni igihe batanze amadeni hanyuma iyo umuntu ariko arasubiza akongera akabashirira ko n'ama interest mayimpere amabanki yose akora cyo kimwe ariko iciza nuko nk'ubu hariho izo banki zifise uyo mugambi wo gufasha urwaruka aho abari byiza abari intambwe ariko barafasha ariko cyane cyane bafasha baremeza ko amadeni ashobora kuboneka ariko amadeni aboneka agira ari ibintu biteza ntashobora gupfa gutanga amahera ku muntu ari we wese hariho ibintu bibanza gukurikizwa nuko gwaruka
ku kibazo cyiwe nacyo mushyira ntehera mesha avuga ko igihe abaye amaproje buha akazi nk'ugwaruka gwaheje amashuri ufite ubuhinga butandukanye 50% akaba ari bubahabwa akazi ibyo ntizogabanura ubushomeri
nicyo ni kibazo cyiza cyane nicyo ni kibazo cyiza cyane cancane nicyo gituma n'ugwaruka nk'uyo mugambi nivyo n'ibintu bakwiye gushikiriza abo batoye kuko aho aba ari umugambi uhanitse cyane kuko umugambi ukomeye ku buryo utegerezwa agateza guhindura amategeko kuko aho umuntu abereka asaba ngo bahindure amategeko hanyuma basabe yuko mu byo basaba bavuga turemeje yuko habaye nka proje hajamwe uyu umutigiri w'ugwaruka ukaronswa akazi muri ubwo buryo ariko n'ubwo gwaruka nago rutegerezwa kwerekana ko rushoboye gukora iyo migambi iyo bigezweho kuko umuntu atarafise na experience yukubaka cyangwa kubaka ibarabara cyangwa kubaka iyo migambi ikomakomeye urumva aho biramera nk'ibigora kubashyira mu maproje manini manini ariko nicyo bituma naho umuntu yoba afise iyo diploma ashobora kubanza akaraba agatangura akaja mu kazi kugira aronke na experience nk'iyi akamenya n'uko ako kazi gakorwa ku buryo aramutse agiriye umugambi wo gutangura ibyo kudandaza bahinduye amategeko hanyuma umuntu akaba ashobora gushikiriza ibyo imigambi yo bikenewe
nziza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na Theophile Mugabo muriwe neza Theophile Alo Theophile Matumba Theophile Mugabo
yego turakomeye mukomere namwe
mukomere muri hega Theophile Mugabo
turimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nord Kivu Teritwari ya Masisi
ni byiza cyane rwose duga ku ijambo ikibazo cy'imiyo turiko tuvuga cyane cyane ku migambi reka yo kwiteza imbere mu rwaruka urwaruka rukareka kuzera ku biti cyanke ibanza naruhabwa na leta reka rukima na matwi abanyapolitike turi kumwe n'abahinga babiri banonosoye ibyerekeye entrepreneuriat turi kumwe na Nishiri imbere Apollinaire tukaba turi kumwe kandi na Rebemesha Lionel professeur duga ku ijambo ikibazo cy'imiyo
ndagira gusa nibwo gitekerezo cyangwa se icyerekezo kugira ngo urubyiruko narwo rugire icyo rugeraho igihe rwamaze kwihangira imirimo ya politiki nawe baje bagerageza ukuntu bareba bakasapotinga ku busana nibo ntibagumye ku kuza bituma abantu bateza mu zindi nzira mbi mu migambi mibi ahubwo bakabafasha n'abandi baje abanyepolitike baje bifuza kugira ngo urubyiruko ruje rubatora rubegeza imbere nawe bakaza babategura ejo hazaza kuko igihe nawe azaba bamaze kugera mu zabukuru urwo rubyiruko arwo ruzaza kuyobora noneho abandi bazaba basigaye bigateza n'igihugu imbere bigatuma n'igihugu kigira umutekano
impanuro n'ivyimbiro vyiza reka duhe n'ijambo kandi y'uwundi munywa wa radio ijwi rya Amerika ndayirukiye Benoit mirebe neza
ndiyo cyane
muri hega Benoit
ndi Bujumbu
duga ku ijambo ikibazo cy'imibiro turiko tuvuga ku migambi rwaruka rwo kwijijukira mu kwiteza imbere aho kuzera ku buzi bwa leta duga ku ijambo ikibazo cy'imibiro
bo njye ni nk'icyumviro nicyumviye nashaka guterera muri no minsi turumva ko duhimirizwa gukora mu gwaruka nibyo ego nico turahimirizwa kandi ni byiza cyane kimwe gusa ikintu nashaka gusaba nuko abasanzwe bari mu nzego zifata ingendo batokwirengagiza gushyiramo ugwaruka kuko nago nyene iyo tutari muri izo nzego hari ikintu usanga bikoranirwa mu menshi ku byiyumviro byarwo. Hanyuma ikindi kintu nacyo nashaka gusaba ni uko mu gihe ugwaruka wifuza gukora rufise ibyo rwateguye gukora ni uko abanyapolitike cyangwa indongozi z'igihugu zoheza zigashyiraho klima nziza yo gukoreramo kugwaruka kuko muri ino minsi turabona ko haba hari ikibazo gifatiye ku ibura ry'imitahe ikwiye ugasanga umuntu arafite umutahe arafite icyiyumviro mugabo hageze kubishyira mu ngiro umutahe ukamuburana twasaba rero ko mu gihe leta iba ishaka n'ukugwaruka rwayo ruca ku mirimo irashyiraho klima nziza ni ukuvuga ikagerageza gukuraho intambamizi n'ikimwe kugabanya amakori kugabanya gutanga impapuro ziba zisabwa nko ku bantu bashaka gukora amakoperative n'ibindi bakazikuraho ko amafaranga zitegerezwa kongigwa.
Yego meya.
Hanyuma ikindi nacyo ku bijyanye n'akazi ni uko ikindi kintu leta yokora yoraba muri ry'amashyirahamwe cyangwa abanyamitahe baba baje gukorera mu gihugu bakayisahiriza nabo nyine kuko uno munsi urashobora gusanga imwe indusitiri yaje gukorera mu gihugu igasanga ikora irahemba abakozi udufaranga twinshi cyane kize
ibyiyumviro byiza cyane rwose reka tubishyikirize abatumire bacu hano bagire icyo babivuze ko reka dutangure kuri mwebwe nishyira imbere Apollinaire Ndayirukiye Benoit arashikije ibibazo bitari bike ukuntu na leta yongera irafasha urwaruka nk'urwaruka rutanguje urudandazwa canke business rugakurirwa ko amakori ariko nashaka imbere y'uko mwishyura icyo kibazo naho nyine mwavuze ikindi gihambaye cyane rwose cya startups kugira ngo umuntu wese cyangwa urwaruka rutanguje imigambi yo kwiteza imbere ibindi bintu ngo turetse imitahe ibindi bintu ngo ushyire imbere gushaka kumuzirikanye nk'ibihe muri mwazi ko gutanguza urudandazwa business eka kwikorera atari ikintu cyoroshye cyane rwose hariho ibintu byinshi umuntu arinda kuraba ibintu urwaruka ubwo banza kuraba neza nk'ibi kimwe cyangwa ibi mukanya gatoya
murakoze cyane muvuga byinshi ni byinshi cyane biba bikeneye kugira ngo umuntu arinda agira umugambi kandi umugambi arinda gushyira ku isoko hanyuma umugambi ushobore kuzana amafaranga ariko ikintu cya mbere nk'abantu bose baba bahembezitse batangura kuraba mu isoko ry'ibintu ashaka kudandaza cyangwa ry'ibikorwa ashaka kudandaza cyangwa kuba ari produit cyangwa serivisi hanyuma akaraba ko azoronka abantu bazabimufasha kubikora ni ukuvuga resources cyangwa ibyo azokoresha icyo gikorwa kiwe zaba hosuse zimende cyangwa hosuse materiyeri hanyuma ikindi nacyo akwiye kuraba n'ubushobozi afite n'abo bantu bazokorana uwo mugambi ni ukuvuga hosuse zimende ko babikwiye babishoboye hanyuma akaca araba rero n'umugambi wiwe ko wubatse neza hanyuma rero hari ibindi byinshi bidahabwa mu bihugu nk'iby'iwacu kuko ari angirone bimeze neza umutekano kuraba yuko uwo mugambi uzobyara amafaranga n'ibindi byinshi nibaza yuko hanyuma biranakenewe ko abafite abantu bazi kuraba neza ukuntu itegurwa ry'imigambi ishobora kuvanwa amafaranga mu bihugu bimaze gutera imbere murabizi niwe yo muri Amerika no ngaha mu Bufaransa imigambi izovanwa amafaranga bayibona ikivuka mu Burundi ntibirahashika ni muri Afurika yose mugabo ibyo bibazo bya finansi ma y'imigambi ntabyo bafite cyane kuko hari amabanki d'investissement menshi hariho abo bita ba business angels abantu batanga amafaranga ikomigambi myiza myiza bakayasheta bakavuga ati twebwe umugambi turawubona kuzova mu kintu nta kibazo na kimwe. Iyo rero ufite umugambi myiza udandazwa n'inyinza harabu nta kibazo uba ufite kinini mu bihugu bimaze gutera imbere. Nicyo gituma rero nk'ibihugu by'iwacu nkiye mbandaniriza kunoza ba leta yuko aho guhimiriza urwaruka ngo nimwikorere imigambi n'imikorere imigambi, ahubwo nibashyireho icyo nokwita anvironema imeze neza ku buryo gukora imigambi bitaba ihimirizwa, ahubwo biba ibintu abantu birukira mu bihugu byinshi. Ibi bihugu birimo kapitalizmu bikomeye, gukora imigambi ni ibintu biba biri mu maraso, si ibintu abantu baguhimiriza ngo ukore, ni ibintu umuntu wese ateza gukora kuko ubuzi bwinshi ni ubw'abatize. Rero kwikorera imigambi biba ari ibintu bisanzwe cyane, kandi imigambi yo iyo ari myiza ikaba iri mu gihugu kirimo umutekano, kirimo marshe, kirimo icyo bita ubushobozi bwo kugura kuvuga redasha, nta kibuza ko imigambi yizana kandi igakorwa. Umaze kubona abantu batari kwakora imigambi si uko bataba babishoboye cyanke bafite badashaka, nuko baba babona ko n'abayitanguye bananiwe cyanke atabakiriya bahari cyanke badafite icyizere cy'uko iyo migambi bazoyikora ngo ibandanye mu gihe kirekire ngo ibe birave darorompel. Rero jewe ndazi neza yuko abarundi ari abantu b'abakozi cyane cyane, iyo hariho environnement ya zafere imeze neza nta kibuza na kimwe yuko abarundi bo kwikorera imigambi kandi bakayitunganya neza bakanayikora biramaze kuboneka. Icyo
kibazo gihambaye cyane rwose mucira ntahe Apolline turakigaruka ko na Professeur Lionel Remesha ariko muri aka kanya turafite wundi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Jean Luc Ndabagiriye muri iyo neza miriwe muri heda Jean Luc Ndabagiriye mukibita ki mu Burundi duga ku ijambo kibazo cy'imbiro turiko tuvuga ukuntu rwaruka rwo kwiteza imbere duhiriwe duhishije ko turi kumwe n'abahinga mu byerekeye ubuhinga bwo gutangura kwikorera arizo bita entrepreneuriat mu rurimi rw'Igifaransa. Duga ku ijambo kibazo cy'imbiro yego Jean-Luc nduba telefone yitavuga neza ariko ikibazo cyawe wagitomoye cyane rwose, ni kibazo cy'imitahe kurwaruka. Icyo kibazo turakigaruka ko n'abatumire bacu, ariko nagomba tubanze tugaruke ku kindi kibazo cyavuzwe mu kanya mu shyanahe Lionel Remesha, ikibazo cerekeye cyane cyane nkuru gukrea environnement kuzana gukura inzitizi zose zotuma abantu badahurumbira ibikorwa byo kwiteza imbere. Nashaka namwe ndababazi hari iyo umutahe wabonetse ibindi bitarike byabonetse, hariho n'ubundi buryo n'ubundi buhinga umuntu wese imbere yuko atanguza ibyo bikorwa kugira ngo akure mu nzira izindi ntambamyi ziba ziranye ika n'amasoko n'abakiriya ika ibintu byose ari byo nko mu Cyongereza bita SWOT analysis. Nagomba mu majambo make mutubwire ikintu umuntu wese yatangurira ko kugira ngo abone ko umugambi agiye gutangura uzoba ingirakamaro. Doga ku ijambo mu kanya gato.
Ego cyane rwose ikintu cya mbere umuntu abakwiye umuntu ashatse atangwe kumva ko afite umutima wo kudandaza ariho no kubahuka gufata gutangura uyu mugambi. Ntibyoroshe kuko nkuko nayivuze kare ukudandaza kenshi abantu babijamo bazi ko bazokwinjiza amahera gusa, ariko bishitse umuntu agahomba urafise umutima wo kurinda hanyuma ukabandanya ku mugambi watangwe. Icyo nicyo kintu cyamara ikintu gikomeye kuko
ntaguciriyemo Lionel besha guhomba kenshi na kenshi umuntu atanguye umwaka wa mbere ntiwaworoshe. Ibyo si ibintu nk'abatanguye urudandazwa cyangwa kwikorera bashobora kuba bagumiza kumuzirikana.
Ego imyaka ya mbere ariho umuntu agitangura kudandaza ni ibintu kenshi bitaba byoroshe, ariko ikintu cyiza kimeze neza ni uko iyo wamaze kwiha umugambi utangwe nko kudandaza canke mwagi hamwe mukagira urunani nabandi mukavuga reka tudandaze ari mutanga ama service canke mudandaza ibintu hanyuma ariko icambere no kubanza kuraba yuko uyu mugambi mwafashe ko mushobora kudandaza ikintu business ya mitangura rukuronse umukiriya wa mbere hagize umukiriya akumviriza akumva yuko ibyo uvuga cyangwa ibyo udandaza akabishima akakugurira uronse wa mbere ubutanguye urudandazwa nicyo kintu cyama gikome kuko ushobora kuronka umukiriya wa mbere urashobora kuronka abakiriya batanu urashobora kuronka 10 urashobora kuronka 100 ukoresheje uburyo waronse umukiriya wa mbere umukiriya wa mbere niwe yama agoye iyo utanguye urudandazwa cyo bituma umwaka wa mbere uragora kuko ukiri kurarondera iyo mukiriya wa mbere kandi umukiriya ninde umukiriya ashobora kuba individual ashobora kuba ama kompanyi kompanyi ashobora kuba umukiriya y'ama service yawe cyanke ekana leta ifite leta ifite imigambi urashobora kujamwo ariko aho kenshi nko kugira imigambi kujya mu migambi ya leta abari nk'umuntu amaze kuronka business yatanguye amaze gushinga imizi cyanke uri kwadandaza ku yandi ma company ubu ari business yatanguye imizi ariko igikuru ni umukiriya wa mbere ninde uzodandaza ko ibyo ushaka kudandaza ninde ashobora kuguha amahera yiwe ninde ashobora kubonamo valeur mu byo ushaka kudandaza umukiriya wa mbere niwe yamagoye ariko ubanze kumuronka aho rero ushutangura kuraba ukungene hoke ko wa mbere na muronse urabanza ukamufata neza kugira hagume kuko kenshi murandabareho igihe kenshi nk'abadandaza bamuhaye umutahe muri banki aca atangura kuvuga ngo yamaze gutunga ngo yamaze kuronka amahera ariko amahera ntaba ari kuyiwe aba ari deni aba ari amahera yo kuwushira mu muganga ayiwe ntaba araboneka ariko muri icyo gihe ni ukubanza umuntu akayakoresha akayikoresha umugambi yawushinze
Professeur Lionel Lemesha yavuze ikibazo cy'ukuntu urwaruka rushobora gukorera hamwe mu mashyirahamwe ariko hariho n'ikindi kibazo kijyanye cyane cyane n'ibintu umuntu ashobora gushyira imbere kugira ngo atange urudandaza cyangwa yikorere kugira ibintu bitangwa mu cyongereza to diversify gukora ibintu bitandukanye uruhara rw'icyo kintu ni nkuruhe igihe cyose umuntu yibajije gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere
jewe nguma ngaruka kuri 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 kuravuga kuko nibaza yuko kuko turaraba usanga uri kubaza ibibazo urabye environnement wewe urimo aha muri eto biratandukanye cyane ni mu Burundi nicyo gituma novuga ko bivana ibyo tuvuze bivana na demande ya marché no kubesha nk'ubu nk'i mu Burundi nk'akarorero ego mu maservisi ndabona ikintu cyihuta mugana aho bivana na demande bivana demande ifo diversifiye n'ivyo mugana bivana na demande ya marché abarundi bese bacakeneye indo base ku buryo ugiye mu bintu tertiaire usanga uri kurahomba nawe wo diversifiye gute usanga pouvoir d'achat y'abarundi itabakundira kuja muri ivyo bintu mugabo kubera ko leta cyane n'amashyirahamwe menshi ariko aragomba kugira nk'ibintu bya digitalization aboja muri ivyo bintu boshobora kuronka amahirwe yo gutera imbere muri kazoza hanyuma mugabo ugiye nyi mu bintu bya bimeze abazungu no bashitse k'i Buraya bashitse mu bintu byo gukora hejuru cyane ku buryo kudesisi yabo biroroshye ndaza abantu benshi mu Burundi batanguye imigambi myinshi kugira abadiversite biranka kuko nk'i mu Burundi ugiye kugira nk'ibya transport ngo ukoreshe telefone n'ibi bya uba nicyo bituma tutaragira uba mu Burundi nicyo bituma tutaragira mu Burundi usanga tutaragira n'amakate viza adakora hari ibintu byinshi tugikeneye gukorera ko mu Burundi kugira ngo dushobore kujya muri ekonomi nk'iz'abandi dushobore gutera imbere nicyo bituma rero iyo ndiko ndavuga mu Burundi ngo turavuga bya antibitanya mu Burundi tubanze turabe environnement turimo les conditions de travail zirimo kugira ngo dushobore kudiversifia ukubikuru
ariko mushika na ya poline ya abantu benshi bavuga ko kenshi na kenshi ingwane ari uko umuntu umwe adanda atanguye urudandazwa rumwe bose baca bayukira urudandazwa hano ku hanka karero umuntu agashika kabari ugasanga ubu ari bwabaye ntarugwa nko muri quartier aho kuraba ikindi kintu cyoshaka kuzana n'abakiriya ugasanga icyo kintu cyo biyumvire kuko kesha na kesi ari bimwe bwa bya startups usanga kesha na kesi umuntu atabanza kwiyumvira neza imigambi yatanguye mukane gatoma so na 3
eh rero bisaba isaba abantu ndabwaga ko bisaba abantu education bisaba abantu guhamatsikiriza abantu bakamenya kwiyumvira ibintu babona bikenewe muri angle ni barimo hanyuma rero ari n'ikintu ikomeye tapuze mu bintu by'imigambi harakenewe amategeko kumenya amategeko umuntu akurikiza abantu bakirinda kwibana imigambi nicyo gituma amaleta acaza guproteja abantu baba bafise imigambi baravuga ati umuntu yitangura iki kintu ntagire undi muntu azagikopya ngo abikore ivyo rero leta yakwiye gushyiraho amategeko bituma umaze kuyarojistra wamaze kugira umugambi wawe uwo mugambi wawe nawe uri provizina iyo concept yawe ntagire undi muntu azagikorera ko mutabanje kubivugana ivyo rero novuga yuko bijanye ni no kuntu mu Burundi babakora cyangwa muri icyo gihugu babakora rero amategeko n'ikintu gikomeye
cyane
n'ibintu biga muri antreprenariya ni ikigo gikomeye ubanza kumenya amategeko agenga umwuga wose ukamenya yuko umuntu yitanguje ikintu kizira ko hari abandi bantu baza kumukopya batabivuga
ndetse batabikoraje ni cyiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco Nsabimana miliyoni neza Jean Bosco muje hatari induru kugira dushobore kubumva mubaze ikibazo mubaze mushikirize icyumviro ku kujya turi ko turashikiriza ngaha ku rwaruka rwo kwiteza imbere ugatangura ibikorwa byo kwiteza imbere tugaku ijambo ikibazo cy'icyumviro Jean Bosco muratwumva reka Jean Bosco turamugaruka Jean Claude Ngoboka muratwumva muri hega Jean Claude Ngoboka
nuko bisanzwe muravugana na Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Serwa mu mudugudu wa Rema ya mbere umukuru w'ikiganiro muri Isanga muri rusange banze kubashimira no kusanganya amatsiko mwaduteguriye uyu munsi
natwe turabashimiye kuba muje mu kiganiro Jean Claude duga ku ijambo ikibazo cy'imvizo turi kumwe n'abashinga ntaye babiri banonoseye ibyerekeye entrepreneuria ariko basangira ibyiyumviro byabo n'urwaruka kugira ngo rushobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere mu gutanguza urudandazwa rwa mu gutanguza business duga ku ijambo ikibazo cy'imvizo
ndiye koko kuko abaduserukiye kuri radio ya Amerika nk'urubyiruko muri rusange natwe urubyiruko dutuye mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko tufatanyije nabo cyangwa se n'impanuro nziza barimo kutugezaho muri urubyiruko mu kwiteza imbere kwacu tutibumbiye mu makoperative mu bibina kugira ngo twiteze imbere na bya tugore ubwo rero urumva ko natwe urubyiruko tugomba kuba aba mbere kuko ari twe Rwanda rw'ejo cyangwa se kuba twakiteza imbere muri rusange tukubaka igihugu kigatera imbere kwibumbira hamwe rero ngo urubyiruko tukajya mu misanzu tukagurizanya tukifasha mu by'umwihariko kugira ngo twiteze imbere bimwe mu bintu kumva twishimiye nk'urubyiruko muri rusange kuko burya ntawigira ari umwe ahubwo iyo mufatanyije mugakora itsinda yatsinda ryanjye niryo rishobora kuba ryabafasha mu kugira ngo biteze imbere bibashe kubaka igihugu cyanjye muri rusange ubwo rero urubyiruko ahanini ikintu cya mbere kiba kiriho ni ukubaka igihugu kugira ngo gitere imbere ikindi kintu mbona nk'abo batumirwa mwatuzaniye badutumiriye ibyo koko nanjye nakomeje kubakurikira ku mpanuro batanze n'impanuro nziza ariko hari ikintu nabasabaga muri make hari nk'igihe usanga ahanini urubyiruko ubushobozi bw'urubyiruko buba butangana ariko ugasanga abafite ubushobozi baterera urugo rw'ishiruko agiye zibabo ese niki cyakorwa kugira ngo urubyiruko rwari dafite ubushobozi bwo kwakwimura amatere cyangwa se utabona uko rwakwigishwa habashe ko hakorwa ubukangurambaga bwimbitse bigeze muri amatsinda bashyizwemo ndetse banafashe bagenzi babo kugira ngo babashe kugera nk'aho nabo bageze kuko akazi gateye bigenda bigaragara ku isi aho usanga urubyiruko rumwe rwarateye imbere ariko ugasanga urundi nta bushobozi rufite bwo kuba bwagera aho bagenzi babo bageze ariko ahanini urubyiruko bagenzi babo iyo bamaze gutera imbere n'abarukundi bashobora kuba bareba ngo bagenzi bacu ko nabo tubona ko bari inyuma twabazamura gute kugira ngo abashe kugera n'aho natwe tugeze
ikibazo cyiza Jean Claude
bari kuza cyane
ikibazo cyiza reka tugihe ubwa mbere na mbere Professor Lionel Emesha uwunga ikibazo cy'ubunga ni hagati y'urwaruka urwaruka rushaka kwiteza imbere n'urundi rushaka kwiteza imbere inyigisho zo bizihe eka urwaruka witeje imbere gufasha gute urundi rwaruka rwakwijamo
ego me nibyo ni uyo icyo ni kibazo cyiza nuko ego abantu bose uburyo burashobora kutangana ariko igikuru no kugira uyo mutima n'ubushake bwo kudandaza cyane ibintu byo kudandaza bikasaba umutima kuko ariyo n'umuntu ushobora guha umutahe bikamunanira kuwugwiza ubundi nawe ukamuha umutahe muto hanyuma akawugwiza ariko igikuru ni uko n'umuntu amaze gutera imbere arashobora no kwiyungunganya kuraba ukumwe nashobora no gutera imbere gusumba agashobora no kuzanamwo n'abandi baba bafise ama competence baba bamurusha tuve nk'ubu utanguye kudandaza ibintu bigatangura gutera imbere hari igihe ushobora gushaka nk'umuntu agufasha n'ibintu ari nk'ibintu by'amategeko ukazana nk'uyundi muntu yoba yarabyize cyangwa abizi abikora mukaja hamwe cyangwa uronse proje nini ukazanamo n'abandi boba bafise izo nyigisho cyangwa bafise uyo mutima ukorana namwe mugabashiramo niko umuntu ariko aratera imbere kugira atera imbere no gusumbya urakenera no gushyamo n'abandi niko byoba byiza ariko ikindi nacyo ni uko ikintu kimeze neza ni uko ubu ibihugu byinshi byaramaze kubona yuko hari iyo ngorane yuko urwaruka rutezwa kuronka akazi kwe rurabye kuva na kera na rindi nk'amashuri kera bariko barigisha inyigisho abigisha kuva kera tuvuge nk'ibihugu bironka independance kwari ukugira abahejeje amashuri bace baja mu buzi bwa leta niko kera byari umuderi cyane ibihugu byinshi byabaye independent muri Afurika abantu babahimiriza uhejeje gukora akazi ushobora gukora muri leta ushobora gukora muri leta ariko uko imyaka yahera ni uko bwarakeshe nicyo bituma ubu rero izi nyigisho bariko aragirana inyigisho nziza cyane kuko nukuhimiriza abantu ko bahindura ntibazere ko bazokorera leta gusa ariko bashobora no kudandaza bashobora no guha akazi n'abandi niko ibihugu bitera imbere
akamo gatega ugaruka na akamo keza nk'uko muri ko birabivuga ariko reka tugaruke mu gusozera tuhereze kuri cya kibazo nkoramutima igihe cyose umuntu agiye gutangura urudandaza ashaka kwikorera kwawe ari byo bikwiye kuba nka SWOT analysis ukuntu umuntu wibanza akihweza akaraba ingufu ziwe ikintu arushije abandi ikakaraba n'ikintu aho ahobahoba ikakaraba niba urwo rudandaza ruzogira icyo ruzogira abakiriya ibyo ni byo bita opportunite eka n'ibintu bishobora kubangamira iyo urwo rudandaza ibyo bita threat SWOT nk'uko twabivuze akarusho strength W weakness reka tuduge ku ijambo mushya ntahe Pauline nishyira imbere hariho abantu bashobora guhana urwaruka imbere y'uko ruja mugo rudandaza kugira ngo bya bintu byose barinda kwitondera bakaraba kugira ngo rudandaza kugira ngo rudandaza waruzwe ugire ico ruvuyemo abahinga ntabo bariho canke hariho amashyaka hamwe akora ibikorwa nk'izi
mu buryo
nubwa yuko abantu bahari aba coach kandi hariho namashyirahamwe bariko ravuka yo gufasha abantu cyo bita amakibate gufasha abantu bafite imigambi kubundikira kubundikira imigambi ndabona nk'amamezo abiri cyangwa atatu ariko abafasha kandi ndabona ko na twebwe na jewe nahisemo kujya kubinonosora kugira ngo tuzose gufasha benshi rero nibaza yuko ari ibintu bigitangura kandi bizogenda neza cyane mu Burundi nashaka mbere yuko turangiza mvuge yuko ari igihugu gifise naho navuze ibyamamashe nkavuga n'ibindi kirafite opportunite nyinshi cyane haba mu byerekeye amaresurse baba abantu ni igihugu gifite abantu benshi iyo icyo ni ikimenyetso cyangwa ni sinye imwe yerekana ko abantu batunganya imigambi bashobora kuronka amafaranga menshi kuko ni marse nini cyane abantu miliyoni 12 hanyuma turafite n'urwaruka ingufu hanyuma turafite n'abantu bize b'incabwenge bashobora gufasha na diaspora bashaka abantu baba mu mahanga n'abandi bateye imbere biciye mu kwitunganiza imigambi ugwaruka bw'Uburundi zagwigira ko aba barundi barahari ibyo bituma rero no himiriza yuko umuntu wese afite icyo terera yoba yarashoboye gutera imbere cyangwa yarashoboye kugira icyo ashika ko yoza arafasha mu gusangiza icyo no kwita experience abandi bakiri ko barashaka gutangura
ibyo
rero twese turi pre yo gufasha
no gufasha muri cyo gikorwa
abana bahabwa ubwigizi
ego me ndabona nka kane katujanye ya Apollinaire kadujambo umunywanyi wacu gikundiro Terence mu kane gato cyane gose ikundiro icyumviro ikibazo mu kane gato amasegonda 40
okay murakoze cyane kabisa njewe ndi mu kwaruka kabisa nifuza gutembera ariko nta minati ikuru umuntu aba afite usanga intandaro ari uko ubura usatire cyangwa ukabura umutahe bifasha yuko umaze kuronka umutahe bisaba yuko na bundi bwaruka ushobora kuzamura ugasanga nabwo hari aho gushikana imbere
yego meya
rero ni intandaro ugasanga
ikibazo cy'umutahe ikibazo cy'umutahe twakivuze mu kanya gato ireka mu gusozera tugihe Professeur Lionel Lemesha ndabona ko kigaruka umwanya urebo wose urwaruka gukemura gute ikibazo cy'umutahe
ikibazo cy'umutahe ni kibazo kitoroshe ariko kirashoboka gikuru nuko gishoboka nkuko mwabivuze Frederic bya SWOT analysis no kubanza umuntu akaraba ni gito umuntu ashaka gushikiriza ashobora no kudandaza iyo niho hari iyo strength niho hari izo nguvu zo kudandaza hanyuma mu byo umuntu abona yuko hariho ahakeneye support akarondera abandi bo baba bizi bakorana hanyuma bakaraba rero nico bashaka kudandaza uwo bashaka kukidandaza no kumwe nashaka gukuramo amahera kuko iyo ufite iyo mugambi ukaba wanditse biroroha kuja muri banki kubereka umugambi watanguye umukiriya ufite abakiriya amahera na make wowe ubanze kwinjiza wamaze gutangura intambwe aho biroroha banki ko mutangura kuganira aho rero nico kintu noshimikirako ariko iciza nuko icyo ni kibazo cyiza ariko iciza nuko n'amareta ko ariko arahimiriza iyo migambi atangwa kurondera uburyo bufasha kugirisha inyigisho aho abari ibintu byiza bari ntambwe nziza
yego amasegonda 30 Apollinaire nishyira imbere mwabuze ikibazo cy'amategeko icyo kibazo abantu bogitegera gute amategeko imbere yo gutanga umutahe amasegonda 30
ndabumva neza Frederic
wabuze ikibazo cy'amategeko abantu bobanza kumenya kugira ngo batangure imigambi ndaguhaye amasegonda 30 usubire unonosore neza icyo kibazo cy'amategeko
amategeko abantu bakwiye kubanza kumenya mbere yo gutangura imigambi n'amateka ajyanye no gushyiraho amasosiyete cyangwa gutunganya no gushyiraho amasosiyete hamwe n'amashyirahamwe agenga abantu bafitaniye imigambi hamwe ni ukuvuga abakorana imigambi
Ego mi ndabona kanya kariko katujana iki kibazo n'ikibazo gihambaye cyane rwose Polidere n'isimbere ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye na Professeur Lionel Lemisha ku kanya mwatoye kugira musangire uhinga bwanyu n'abatumire bacu turashimiye abatumire bose ba Lucia Kamo tukabahamagara bagashikiriza byiyumviro n'ibibazo turashimiye Engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukadushimiye kandi na Didone Cyubahiro yakoranije yatunganije ikiganiro turabashimye namwe mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose